nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Muri weneza mwese bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe niteka n'umunezero gusubira kuba kumwe namwe mu makuru y'ikirundi yo kuri uyu mugoroba wa 19 Kigarama umwaka w'2022. Amakuru yo kuri no mugoroba mukamwe yashikizwa na Je Bonfils Niyongere, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ari kumwe n'ababuramatari batatu b'intara za Kayanza n'intara ya Bururi hamwe n'intara ya Kirundo bagendeye kuri uyu wa mbere impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, aho ubutumwa nyamukuru bwari ubwo kubararikira gutahuka mu gihugu kugushaka kwabo. Twabateguriye murano makuru. Ntacyo kijana hatavuzwe ubusuma bwo mu ngo mu ntara ya Muyinga. Abanyagihugu basabarira umutekano kugarukira ico kibazo. Naye nkuko mubimenyereye mu minsi yose ya mbere, turababwira ibivugwa mu makuru y'inkino, aho tubabwira iby'inkino z'umupira w'amaboko, tukagaruka no ku rukino rw'umupira w'amaguru w'isi ejo hahise, aho mu gihugu cya Argentine warayitahukanye igikombe cy'isi yose. Saya gusa twabateguye n'ayandi, muraguma muduteze yompi mwido nido ni musangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese. Uhunguka mu gihugu aba ahungutse kugushaka kiwe afise umutima uri mu nda kandi atekanye. Ayo n'amajambo yashikijwe n'umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu, ubwo bushikiranganji akaba ari nabwo bujejwe umutekano mu gihugu. Uwo munyamabanga nawe si uwundi ni Lieutenant General André Ndayambaje. Ni mu gihe kuri uno wa mbere igenekezo rya 19 Kigarama uno mwaka, hari umugwi waserukiye Leta y'u Burundi urongowe n'uwo munyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bwo mu ntwaro hagati mu gihugu, ari kumwe n'abamuramatari batatu b'intara za Kirundo, Kayanza hamwe n'intara ya Bururi. Uw'intara ya Kayanza akaba ari Colonel Lemicishayo, uramatari w'intara ya Bururi nawe akaba ari Colonel Bandenzamaso batazira kirenge, hamwe na buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana. Bose hamwe bakaba bagendeye igihugu kibanye cy'u Rwanda mu ntumbero yo guhamagarira impunzi z'Abarundi ziri muri ico gihugu gutahuka. André Ndayambaje akaba yamenyesheje yuko Leta y'u Burundi yafashe umugambi w'uko Abarundi bose bohunguka bakaja gufasha kubaka igihugu cabo. Tumutegeyo.
Leta y'Uburundi rero ko ari migambi yafashe yuko Abarundi bose bahunguka baje gufasha kubaka igihugu, yaradutumye kuza ngo dushike aha mu gihugu cy'u Rwanda tuganire n'abarongozi bo mu Rwanda ico kibazo c'ingene Abarundi bahunguka bohunguka n'ingoga kandi ku bwinshi ariko kandi babishatse. Mu gitondo rero twabonanye n'abarongoye ubushikiranganji butandukanye, turaheza turaganira tubashimira ingene bakiye izo mpunzi, ingene n'ubu bazifasha kugira zibeho, hanyuma turaganira n'ingene twifuza ko twofashanya izo mpunzi zigahunguka gushake kwabo. Muri ibyo biganiro kandi harimwo abo muri hashtag. Twavuye rero tuje inama ko tuzoja turajana aho tugiye hose, haba guhura n'aba bahunze bari ngaha mu bisagara canke Mahama, tuzoca tujana n'abo bakozi bakora muri ubwo bushikiranganji kugira tubashikire tuganire n'izo mpunzi, duheze tubashikirize ubutumwa dufise bw'uko Leta y'u Burundi yifuza cane cane kubakura mu buhungiro barimwo, kongere dukure umuzigo ku gihugu kibanye cy'u Rwanda, umuzigo w'ukufasha izo mpunzi. Ubu duhejeje kubonana n'abaserukira abahunze bari aha mu gisagara cya Kigali no mu bindi bisagara, twaganiriye tukabashikiriza ubwo butumwa, nabo baraheza baradushikiriza ibyifuzo byabo byo twashoboye kubaho kwinjiza twabishoboye, bindi nabyo tuzoshikiriza duhejeje bitwaja Mahama tugakura byose tuzobishyira hamwe, tubongere dusubire tubiganire n'abakozi baha mu gihugu cy'u Rwanda na hashtag, duheze turonke inkuru itomoye tuzojana itwaheza urugendo.
Kubwa Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziva mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda yamenyesheje ko hariho ibyo basabye izo ntumwa za leta y'u Burundi ko zoshikiriza leta ivyo navyo nivyo impunzi z'abarundi zisaba kugira ngo zishobore gutahuka mu gihugu mu mutekano ntangere muri ivyo harimo gushira mu ngiro ivyavuye mu rubanza ruheruka gucibwa na sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero nkuru nziza kitari cisunze amategeko hamwe rero niyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha kubwa Patrice Ntadohoka akavuga ko ivyo ari byo babona ko ari ngombwa kugira ngo impunzi zahunze igihugu zose zitahuke kandi umutima uri munda tumutege yompi
Burundi ishiyo abavandimwe dufite inshuti ibiba ku munsi ku munsi turabikurikirana kurusha nabo nyine kuko ari byo twasanze tubarusha ubu nk'ubu twasanze batazi yuko hari abagenda bakicwa hari abagenda bagahunguka bagenda bakaba bafashwe nabi hariya abo batware abategetsi baje kuturaba benshi nabyo bari bari rero si kubera impunzi tuzikurikirana ku munsi ku munsi n'abagarutse baduca ko kugira ngo tubasubire kubasabira ubuhungiro muri iki gihugu kandi barabubafasha urumva tubatuza ibitari bike rero twanabasabye ibyokorwa kugira ngo umuntu atarutse urabona hariho nk'abantu byabo babi bamaze kubifata impunzi ziri hano amazu yafashwe parcelle bari bafite yafashwe amakonti yugaye ugira ngo dufaranga abakora imisanzu kubona urugari amashyirahamwe menshi amakonti yabo ari urugari hari yo abafite amamanda ni ukuvuga bari ku mitahe mpuzamakungu urumva ntashaka kugenda bashaka bamufata kandi tuzi yuko sentare yo muri kano karere ka Yafu yaciye urubanza ivuga yuko iyo manda twahunze itari manda y'ukuri ni ukuvuga yuko gushika uno munsi ibituma byose twahunguka mu muco biriho bakurikije amategeko bakavuga bati twebwe natwe ibyo badusabye mu masentare n'ibindi ubu babavuga ati nimusubire ku makoro garusha niyo yubaka igihugu nk'ibyo babisigaye ko bagasubira mu mategeko bakayubahiriza ntacyo buze kudutaha urumva ntitwahunze ngo kuko twarabagwanya cyangwa twatera leta twahunze amategeko atakurikijwe nk'uko yari ameze kandi yacungira bose
tukiri mu makuru yerekeye impunzi inyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi ziva mu ikambi ya Rusenda mu gihugu cya Repubulika ya Kongo ihanaye intwaro rusange bavuga ko amahema bamwe yamaze gutabagurika iyo imvura iguye bakaba baca barara bicaye ayo mahema ngo yarashaje cyane kuko yamazemo imyaka irenga itandatu ngo kandi ntarigera hindurwa bakaba basaba abayijeje cyane cyane igitata cyawe nihirije impunzi ku isi hase kububakira ayandi mahema reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
izo mpunzi z'abarundi zivuga ko iyo imvura iguye barara bahagaze kuko amahema babamwo yatabaguritse kuko ashaje amazi y'imvura yinjira uko ashatse akonona ibintu abavyeyi n'abana bakarara bahagaze umviriza umwe muri izo mpunzi aravuga amakuba bahura nayo iyo imvura iguye
bashobora kurara nko ngaho karara nko hanze mu byondo mu bicu ukahavuja gusendera mu kibembe cyangwa ukagenda kwa ku mugenzi akaguha inzu yayimara iminsi itatu naho nyine akayigusohoramo n'abana utabyiteguriye ugashirinda kurara mu bihangare no mu bihangare ukajya wumva mu minsi ingahe ngo ibihangare turabikeneye tugaca tuguma tuyerera ubabarikije n'idutisi yose ijana niyo tuva kubera imvura yo kubyigwa kuko tumaze imyaka itandatu tudapfukira amahema
ngo hamwe ataco kugwa mu maguru masha ngo bazifata abana babo n'ivyo batunze baje kuba ku gipolisi
amahema ni ngorane ngira ngo sino tubika ni myaka tumaze kuko undi ari umuntu amwe amusanga ziva ugasanga ni hanze abana imvura iguye ntibaramwe bakita kasha n'abateyi babo bazita tutahese sukomo hageze avuze ko nta abana bazi n'ubundi bwazo tugenda kuba ku gipolisi tugenda ku mbonyi wawe nawe nyine nuko nawe nyine inzira apfa
basaba igitata cyawe ni kijejwe impundi HCR kububakira andi mahema kuko ubuzima barimo butoroshe uruganda rwaragiye inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Didier Numbi arongoye ikambi y'impunzi ya Rusenda kugira ngo agire icyo avuze kuri izo ngorane zihanze impunzi
Pierre Gahungu arakenuye tumira mate cyo tubandana n'amakuru twabateguriye muri radio inzamba agateka kawe
Inzamba
indege yo mwishirahamwe Kenya Airways ntiyashoboye kuronswa igitoro cyo mu bwoko bwa kerosene igeze rw'ibwa cy'indege cya Bujumbura nkuko bari bavyiteze hari ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 17 higarama uyu mwaka iyo ndege ikaba yarivuye muri Kenya ije no gutora ingenzi i Bujumbura ishirahamwe Interpetrol ryacirimenyesha haheze umwanya ko ari byo kuri mu bubiko bwaryo atabitoro byo mu bwoko bwa kerozene bari bafise kandi ko muri iyi minsi afise ico kibazo cyo kudashobora kwamana ibitoro bya kerozene mu bubiko ariko ko ariko bagerageza gutorera inyishu ico kibazo kubwishira hamwe parseme gicinze gukangurira abarundi guhindura ingendo iyo ngo ni ingaruka ituruka ku bukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi n'itangwa ry'amasoko hadakurikijwe amategeko aho usanga abantu bihariza isoko nk'uko biri no munsi muri ico gisata ngo leta y'u Burundi rero yari ikwiye kwiyumvira uburyo bushoboka kugira itorere inyishu ico kibazo wahandi ho biragoye kwizera ko u Burundi bwoshikira iterambere rirama tumukurikire
mu bisanzwe incident nkiyo ibayo nk'ubunyi twiravyu ingwane z'ubutunzi z'ubucurundi kirimo byavyerekana yuko ica kibazo c'ibitoro kirahera n'ikira cari kibazo kandi n'imirongo ngaha mu gisagara ca Bujumbura yasubiye kuzura abantu bakirirwa baparitse amamodoka batondeshe j'imirongo ikagira hirya no hino kubera igitoro uravye ingaruka rero ukaraba uyu mwanya abantu batakaza umwanya iyo ndege baramaze hajya ku kibuga cy'indege raba umwanya baratakaza batondesheje imiduga mubibazo mu by'ubutunzi nta activity arahagarara tutibagiwe n'isura na mbere mageza feri andro bageza feri ishobora kumera gute neza mu gihugu gifite ingorane nk'izo n'umugwiza atunga aho hanze batagira n'ubwoba cyangwa gute ntabwo ari gutoza gukura mu nzira tubishyira ku mvuzi n'itegeza gutora inyishu tubaze amadovize uravye ama reserve de change y'u Burundi ukoravye n'ibindi n'aka karere turimwo ubona ko twebwe tukiri munsi y'ukwezi ukwezi tugushikira bigoranye ahandi ari amezi n'amezi amafaranga kuvuga amafaranga leta ifise mu bubiko y'amafaranga y'agaciro umwanya ashobora kumara turiko turayagura ibyo dukeneye urumva ni ukwezi usanga tutagishika icyo rero ni ikibazo n'aya madovize make uravye ingene ari karasha yatunganywe n'ari karabajire byarabaye akamara amazi twarumvise iri mukuru w'igihugu yavuze ejo bundi aho jewe numvise ati nyimba byaragenze uko byagenze ushobora kubwari ubusuma bwari bwateguwe budategurwa nawe bagwiza atunga gusa bugutegurwa nabo muri leta bagiye hano cyo bita collision kuko kuvuga ngo umuntu ngo aragiye kurangura ngo amuhaye ngo amukoreye amadovize ngo aragiye kurangura ngo ibintu ngo hanyuma ayo madovize bagasanisha kuri konti y'iwe hariya ngo ashaza kuyagarukana n'uwasubira ubwo rudana zo rateye n'isoni kubona ngo rwaragenze gutyo ahubwo ingingo zofatwa n'abahanwa bagahanwa barafata bagahereza monopole umuntu umwe yapfuze rero urundi kajamo umuntu umwe agize ingorane tukajana n'izo ngorane z'uwo aba yagize ibyo n'ibintu bidashobora kubandanya
turabandanya n'amakuru twabateguriye ubusuma bwo mu ngo bwo mu ijoro busa n'ubwimonoboje ku misozi imwe yo muri komine n'intara ya Muyinga nta joro ricijana ubwo busuma butabaye ku munsi wa gatandatu no ku Imana mu ndwi iheze ubwo busuma bwari monogoje ku misozi ya Kinyota na Mukoni ni hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga abanyagihugu basabajira umutekano guhagurukira ico kibazo Edi Claude nini nazwe niko bimeze
ubwo busuma bwo bumaze ubugize iminsi bwibonekeza cyane cyane ku misozi ya Kibogoye Kinyota na Mukoni hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga amakuru ava muri iyo komine ya Muyinga atumenyesha ko abasuma bitwaje ibigwanisho bakora ubwubisha mu ijoro mu masaha yiteye aho baba bibaza ko abantu baba basinziriye cyane bari muri rinini ayo makuru bavuga ko abo basuma babanza kubomora amazu bakayasaka bakiba urukumba amazi hanyuma bakigira mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana uheze abo basuma barije ku misozi ya Kinyota na Mukoni abanyagihugu bibwe n'abo basuma basigara mu kangaratete bimfumbereje abajejwe intwaro bavuga ko ico kibazo bakizi bakabwira abanyagihugu ko bagiye kugihagurukira ariko abajejwe intwaro baterakama abantu bose bari mu makomite y'umutekano kuhagabira kugira bateshe izo nkozi z'ikibi zigisibije
no guhana bimwe bikomeye abagizi ba nabi bazofatwa bagirizwa ayo mabi
Edi Claude nazwe arakenuye mu makuru y'inkino mu mukino w'amaboko wa basketball turagaruka ku nkino za playoff zabaye mu mpera zindwi nayo inkuru n'ubu ikiriko iravugwa kandi amariba yayo atarakama ku isi n'insinzi y'igihugu cya Argentine ya Lionel Messi yaraye itahukanye ubugira gatatu igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru reka iyi nkuru twaba twayiteguriwe na Alexandre Niyungeko
ubaye ubugira gatatu Argentine itwara igikombe cy'isi yose ubwa mbere hari mu mwaka w'1978 hanyuma mu mwaka w'1986 hamwe rero n'ubu mu mwaka w'2022 Argentine ya Lionel Messi yatsinze Ubufaransa bwa Kylian Mbappe kuri penalty zine kuri zibiri ni nyuma yaho urukino rurangiriye iyo mirwi inganya ibitsindo bitatu ku bindi. Umurwi wa Argentine ukaba waronse igitsindo ca mbere ku munota 23 kuri penalty itewe na Lionel Messi, ku munota wa 36 naho Di Maria abatsinze ica kabiri baca baja kuruhuka Argentine ifise umutahe w'ibitsindo bibiri ku busa bw'Ubufaransa. Ku munota wa 18 w'urukino niho Kylian Mbappe yaronka igitsindo ca mbere c'Ubufaransa, haciye umunota umwe gusa abatsinze ica kabiri abafaransa babona guhema. Umwanya w'urukino ucurangira banganya ibitsindo bibiri ku bindi. Ku munota w'ijana n'umunani w'urukino mu mwanya w'agasunuzo niho Messi yaronka igitsindo kigira gatatu ca Argentine, inyuma y'iminota 10 ku munota w'ijana na 18 naho Mbappe atsinda ica gatatu c'Ubufaransa, urukino ruca rurangira banganya ariko guca bikora kuri za penalty. Argentine itsinda zine Ubufaransa zibiri, gutyo Messi abaratahanye igikombe atari bwaronke kuva kinye umupira w'amaguru. Kylian Mbappe nawe abo mukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri iryo higanwa kuko yatsinze ibitsindo 8 byose. President Macron yari yitavye izo nkino acamanuka mu kibuga guhoza abakinyi biwe. Muri basketball naho inkino za playoff zarabandanije, Dynamo yatsinze New Star amanota 82 kuri 76, Urunani rutsinda Remesha amanota 78 kuri 68, Jimikana nayo itsinda Rezipo amanota 95 kuri 85.
Alexandre Niyungeko arakenuye nino ngaha nyene duce dusozerera amakuru twabateguri. Ishimire mwebe mwese mwafasha kanya ko kudutega yompi. Ndabamenyeshe ko mwari ko mwashikizwa na Je Bonfils Niyongere. Aba ndabifurije kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu, mugire umugoroba mwiza.